Eri Neswit Amerik. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu www akaburungu radio yacu voa akaburungu.com no mwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Itegeko ryorohereza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri Afrika iyo munsi bugaragwa bwa Sahara rizwi ku izina rya AGOA ryemejwe n'inama nshingamateka ya Amerika ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryatewe ku gikumu na Perezida wa Amerika w'icyo gihe Bill Clinton. Kuva icyo gihe iryo tegeko ryarongererejwe ikiringo cyaryo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Iryo tegeko ryorohereza ibidandazwa bigera ku 600,000 bivuye mu karere ka Afurika munsi bugaragwa bwa Sahara kwinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Yamara hari ibibanza gusabwa ibihugu bigenewe gukurikuramwo inyungu. Kugira ivyo bihugu vyo muri Afurika munsi bugaragwa bwa Sahara vyemeregwe gukura inyungu muri iryo tegeko, bitegerezwa gushiraho intwaro zigendera ku mategeko zubahiriza agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abakozi. Ivyo bihugu bisabwa kandi gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga, bitegerezwa kandi kugira intambwe ku bijanye no gukuraho intambamyi ku bidandazwa n'imitahe bivuye muri Amerika. Hari ababona ko iryo tegeko rifitiye akamaro kaboneka ibihugu byo muri Afurika byemerewe kurikuramo inyungu, n'abandi babona ko rigeramira amahinguriro yo mu bihugu rigenewe kugirira akamaro mu gutuma ibidandazwa bivuye muri Amerika byuzurana ku masoko y'ivyo bihugu. Bimwe mu bihugu byo muri Afurika byarakuwe ku rutonde rw'ibihugu bigenewe gukura inyungu mu itegeko AGOA, harimo Burundi bwakuwe mu mugambi wa AGOA mu mwaka w'2015 ku ntwaro ya Perezida Barack Obama kubera ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu no kutubahiriza amategeko Leta ya Obama yavuga ko byarangwa mu gihugu cy'u Burundi cyo gihe. Amerika yahaye iminsi 60 uru Rwanda kugira rusubire ku ngingo yo kongereza amatagisi ku mpuzo zimaze kwambagwa zivuye mu mahanga ngo ataruko inyungu u Rwanda rukura mu mugambi wa AGOA zihagarikwe. Iyo ngingo yafashwe nyuma y'uko u Rwanda rudugije amatagisi ku mpuzo zimaze kwambagwa zivuye mu mahanga, mu byo ruvuga ko ari mu ntumbero yo guteza imbere amahinguriro akora impuzu yo mu gihugu. Twatumiye mu kiganiro muri sanga Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, muri kigali akaba aba mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumiye kandi Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe PASEM rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere rirama, akaba ari Bujumbura. Batumire ndabaramukije.
Ego
nashaka ntangude kuri ambassadeur Gamaliel. Mwitegereje iri tegeko AGOA n'umugambi waryo kuva rishinzwe mu mwaka w'2002 muna rigifisa kamaro ryari rigenewe ku vyerekeye ibihugu vyo muri Afurika bijejwe gukurikuramo inyungu.
Murakoze. Igihe ryasinywa ngira ngo ryagomba korohereza abanyafurika muri aka karere kuronka uburyo bwo gushora ibintu byabo muri Amerika. Ibyo nibaza ko ari ibintu n'ubu bikiriho n'ubu bihambaye, kuko sinibaza yuko dufise henshi dushorera ibintu byacu kuko amahinguriro ataraba menshi cyane cyane nizo dufise navyo nyene bikaba bitarashikira urugero rw'ubuhiganwa n'izindi magazini cyangwa izi abandi bashora ibintu irahambaye rero neza ko ryari ryiza ko abanyafurika baronga uburyo bw'ugushorera ibintu byabo muri Amerika n'ubu rero ngiye rirakomeye niko nibaza
ego namwe mumbabarire namwe Foster Ndikumana mwitegereje itegeko rya Gowa kiheri maze ni inyungu ryashiriweho kugira ibihugu bigenewe kuri kuramwo vya mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mubona vyifashe gute mwitegereje ku bwanyu
ubwa mbere hoho uwo mugambi kugiruje mu ngiro watanguye novuga mu kirundi mu gifuno novuga ico no kwita icivugo slogan umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika w'ico gihe yazanye avuga ati mu kugiranira imigenderanire na Afrika tufata icivugo citwa trade no aid ati reka tureke kuba tuvuga iby'imfashanyo imfashanyo gusa tuje mu byo kugiranira urudandazwa kuko byari byagaragaye neza yuko no muri kahise ibihugu bigiza gutera imbere n'ibihugu bitegereza kukomeza urudandazwa bikaramwe n'ibishorera ibintu hanze amahinguriro akiyongera bikagerageza guperesa icyo twakwita kuja mu masoko mpuzamakungu kandi hari ibihugu byabishoboye otara ibihugu byo muri Aziya byinshi byakoreye ku ma exportation ku byo bishorera hanze muri ayo masoko nyene yo hanze byatinda biraduga biragira ubutunzi bukomeye cyane ni ibintu rero byatanze isomo baravuga ati rero ibihugu bya Afurika nabyo nyine birafite ubutunzi kama birafise abahinga n'ibiki nabyo n'ibimenyerere yuko byo bijya mu rudandazwa bigatera imbere hama Leta Zunze za Amerika ikavuga ati reka rero twebwe cyo tubakuriraho amantuze amadora do duwani kugira ibidandazwa byanyu byinjire ibitiriwe birariha amakori ku hariya muri Leta Zunze za Amerika bice bita competitive bishitse hariya ni ukuvuga ni ukwagurira amasoko ibihugu bya Afurika nabyo rero bice bigenda kugira bikore birabe icyo byoshoreraho kugira bironke byiteze imbere ubona n'ibibazo by'amadovize muri Afurika mu bihugu byinshi biruzuye n'aha mu Burundi ni nk'uko kuko umva amadovize utagiranongera mu byo ushorera hanze guca wa muri kurarondera uteza amaboko uteza amashi hajya kugira ureke gutega amashi ni uko waguje amadovize wava mu byo ushorera hanze
yego tugaruka kuri ambassadeur Gamaliel ariko umuntu yitegereje hari ibihugu biratandukanye mu buryo bifise naho ubutunzi bwabyo n'amahinguriro muri ibyo bihugu byo mu karere ko muri Afrika ubugaragwa bwa Sahara bimaze gushika ko hari ibihugu ubona ko birikura mu inyungu by'ukuri hamwe n'ibihugu by'ibihangange bifise nk'ibitoro nka za Nigeria za Angola ariko hakaba n'ibindi bihugu witegereje ubona nta kintu kinini bifise bishobora gushora ntaco byunguka kiboneka muri iryo tegeko nikihe mubona cyokogwa kuri ivyo bihugu kugira navyo bishobora kukuramwe inyungu kuko umuntu aravye muri ivyo bihugu atavyinshi bifise bishorera ku masoko yo muri Amerika niyo ishorera ahubwo vyinshi muri ivyo bihugu niha kuri inyungu aho kuba ivyo bihugu iryo tegeko ryari ritegekanirijwe ari ivyo bikuriye inyungu
murakoze ico nibaza yuko ingero mufatiye ko sinibaza yuko abafise ibintu bike bogira ntacho bitumariye ko tutanganya gushora n'abandi barashe byinshi iyo ngero siyo kuko ufise bike agira hatanguriye ataronse hatanguriye rero ntashobora kubandanya umushantahe yaje kuvuga yabibuze ushoye ibintu tugenegene canke sinkunda cyane iryo jambo lactizana akaronka amadovize akwiriye makeyi ashobora kongereza akaronka ayandi mu minsi iza utangura rero ryohiganwa n'abari bamaze gutera imbere ahubwo yobakurikira sinibaza yuko hari akarenganyo na gatoyi ahubwo hari irembo ryuguruye kugira nabo bunguruze buhoro buhoro uko bashobora bashikira abo bandi n'ingoga kumbure ibihugu bidandaje bitoro ubu si suko arivyo bifise byo nyene nuko izo byatanguye kubidandaza kare nkubu hari ibindi mu Afrika muri Afrika mbere y'iwacu mu yaga binini bitanguye kudandaza ibitoro cyangwa ibindi biva muri Afrika ibyerekeye tourism ingenzi ibihugu by'iwacu bimwe bimwe byarateje imbere ingenzi biratuma turonka amadovize akwiye tukaronka ninge na abanyamahanga baza kutugendera kuko imigendere yabaye myiza ubakene rero ntibwotuma butubuza kugira ngo ntacu tuzokuramwo tudatanguye tutagejeje bokuye kugeza rero tukaraba ibyo dufite zose bishoboka tugatangura kugira dufikire intambwe abandi bagezeko
ego nawe Faustin kuri ibi iryo tegeko rijana n'ibintu bisabwa na Amerika twabivuze nk'ivyerekeye gukingira agateka ka muntu agateka k'abakozi kugurura amasoko gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga n'ibindi bitari bike kugira ngo ivyo bihugu vyemeregwe mubona ivyo bisabwa ari birakenewe kugira ivyo bihugu vyemeregwe
mu bisanzwe uwo mugambi wa Goa naho ubusaba yuko ibihugu bya Afrika bikomeza ibyo bishorera muri leta zimwe za Amerika nagira ngo gatoyi ku kintu kimwe nuko nyine ubwa mbere bica byigaragaza ko ibihugu bya Afrika usanga bikunze guca bishora bimwe twita matière première produit de base no kuvuga ibi bidandazwa umuntu abacukuye atarahingura n'ibitoro canke ibindi ibyo by'amazama mu yagaciro cyangwa n'ibindi ikibazo rero afite ubigira nico gutangura kudandaza cyo twokwita les produits manufacturés no kuvuga ibidandazwa byahinguwe nk'ibi nyene byo mu mashira hamwe ariko rero umuntu wese agira hatangura nk'uko umushinga nahenda ruzani yabivuze izo matere premier shoye kuzikora neza ukazijanayo hanyuma ukaruhaye madovize akwiye niya gutuma rero buke ugenda urashikira ibindi uburi kuraraba ingene uronka amadoviza mpera gacira zarava mu nguvu zawe nawe wirikana ati joho mazi kikwisi mbe kwisi ishobora kurati kiwanje burya niko biza hanyuma ibire navyo by'amasoko murazi yuko ya Afrika kandi ari ingindi ngwane dufite naha no muri Afrika nuko habuze ikintu bita imitahe y'ukwemvisa umva bavuze bati rero kureka kw'amasoko kw'abantu bwiza tugashira kunyiza imitahe inyuma koroherezwa bo nova ko nire birafasha kuko urabona ndaho turiko turacukura ibitoro bikava muri Afrika bija muri ibyo bihugu mugabo amasosiyete manini nabicukura n'ubundi imitahe iva hariya ikaza muri Afrika nico kibazo cy'imitahe rero urumva kibiza kuva mu nzira iyo Burundi buriko buracukura ico bitareterera bahasa hadi sosiyete n'ubundi yahari ikaza ino n'imitahe ibanza kuza nka misa direct trange bakita ko ariko abikorera ngaha mugabo urumva tugize kuba twabuze ayo masoko turabuze n'imitahe yo kugira bwa butunzi kama bwacu tubukoresha imitahe capital finance na capital technique urumva n'icyo gituma je no vuga yuko ibihugu bya Afrika byotegeza guhindura gusingendo cyane cyane muri ibi by'intwari bereye ningene batunganye no kugira iyo mitahe yinjira n'ubundi n'ibindi bihugu byo byagiye biratera imbere byo muri Aziya cyangwa za Shinu usanga imitahe iva hariya muri bashaka ikaza washaka bigasubira ika exporta sikava muri byo bihugu bijana hariya mugabo urumva ico gihugu kiraheza gikatorira akoyoko nibaza yuko iyo migenderanire yo kumva ico gihugu byasika ko bitegeza gukora ukiteza imbere ukashorira ibintu hanze niyo nzira yonyine ishobora gutuma ibyo gutega amashyi bigenda biragabanuka
reka tubandanye
bishobora kuva mu nzira
yego tuze ku mirongo ya telefone dufise Leonidas uratwumva yego watubwira irindi zina naho amagayuri
ni kwa nira mara oni dance mama amagaye ndi mu Burundi
yego ufise akabazo canke intererano
intererano hagira n'ikibazo
yego
mu ntererano bavuze yerekeye iyo shiramwe rya Agoa ni viza kuba rifashanya na ibihugu bya Afrika mu kwagura imihoro kandi viza no gufasha n'ibihugu bitaratera imbere ko usanga n'ubutunzi bw'ibihugu bimwe bitabasha kubusohora neza gasanga iyo bimaze gutera imbere byinjiza imitaya yabyo mu bihugu asanga bibegizomere ibirihishwa inuze amatakisi ibijyanisa n'amadewani ibaze nashaka kubaza uwa parisene ko tubise izi matiere promiye zikagenda zitarahingurwa kandi iyo zigiye zitarahingurwa abenegihugu ntibaronka ubuzima bukwiye ariko iyo zigiye zimaze guhingurwa niho baronka ubuzima bukwiye ari bose ari benshi cyane ni iyihe ngingo bakurikirana mu bihugu baherereyemo kugira ngo umwenegihugu wese aronke
urakoze mumwishyure Faustin
mu bisanzwe umuntu abanza guhera ku cyo twokwita ahantu igihugu kiba gifise icyo twokwita avantage comparative ni ukuvuga ahantu ufise ubuhinga na potentialite n'ubutunzi bukwiye gutuma hari akarusho ugenda ufise ugira ushore icyo kintu hanze nko mu Burundi byari byagaragaye yuko muri uwo mugambi wa Goa twari gukorera ku ikawa ubwambi ikawa murazi ko ari ikinyobwa gikundwa cyane ku isi kiri mu binyobwa bitatu bya mbere binyobwa kubona ha mu Burundi rero tukirima canke icayi tukaba twoshoboye kudevelopa nyine tugitegura neza imbere y'uko kija kugurishwa hanze tukispesiyaliza cyane muri iyo kawa ku buryo ka kanovera k'ikawa y'u Burundi tukaryohura hamwe umunyamerika ari muri Philadelphia umunyamerika ari New York yumvise ikawa y'u Burundi agenda baza mu marimanta ati ikawa yakorewe he ikawa yakorewe he noneho rero wa munyagihugu wino nawe isoko rikagwira giyo kawa ikarimwa ikamuteza imbere ayo madovize ko azaza rero akagera dufasha kugenda twugurura imihora y'ugushora ibindi hanze mugabo turako n'ubuhinga bukwiye mugabo ahandi ho urabona nk'ibi iyo ari bihugu byihutira rimwe tugeze kuvuga ibyo gushora ubutare hanze ugasanga byihutiye gusinyanira amasosiyete ni n'amasosiyete yo hanze bagasinyiranira amakoro bititeguye neza nta buhinga bwo gucukura ibyo bintu no kubanza kubiteka neza muri iki mu Burundi ugasanga nk'agahomo nk'ibyo duherwa kubona rero ibyo bita retererari biriko biracukurwa muri Bujumbura rirare ubiravye abona ko mengo nta nyungu iboneka turiko turabibonamo kubera n'ibyahingwe bigenda bikiri bivuvu bikaza gukorerwa hariya hanze ntitunamenye n'agaciro na kandidate yashoboye kuboneka urumva rero ni kwa kwitegura kw'igihugu ukabanza ukamenya ati jewe nkomeye he nubanza gukorera he nkagira inguvu nyinshi nyuma ukanovera k'ikawa y'u Burundi karigeze kuvugwa kabona ko kandi kavugwa tugakomeze rero hamwe ikawa y'u Burundi ibarurangiranwa makungu gahera gutyo ukagenda rero uraja no mu bindi buhoro buhoro mugabo uzi neza ati ntegereza kwerekana ko nshoboye kugira icyo ndandaza kindanga nanje mu makungu
yego ambassadeur Gamariel ivyo nibaza ko ari ikibazo gikomeye muri Afrika cyane cyane ko bihugwa aho amahinguriro atarakomera kuri ivyo vyukongereza agaciro ku bidandazwa bihinguwe imbere kubishorera kuri amasoko yo muri Amerika kugira ibihugu byo muri Afrika bikuremo inyungu nyakuri iboneka mubona bizofata iki kugira amahinguriro iterambere ry'amahinguriro muri Afrika rishobore gushinga imizi agushora ibidandazwa bitarahingurwa bitera gahombo kubera bitabisa agaciro gakomeye nk'ibimaze guhingurwa niki ibihugu byo muri Afrika byogira kugira ngo bikomeze igisata cy'amahinguriro kugira bizokura inyungu iboneka mu itegeko n'umugambi yagowa
bo sinibaza yuko ubwa mbere sinzi byinshi cyane mu byerekeye urudandazwa n'iterambere mugabo ikibazo singene bogira amahinguriro akomeye kugira abashoboye kuza ngaha nuko botangura kugira amahinguriro akomere buhoro buhoro uko batera imbere uko dutera imbere ntidushobora guhera ku mahinguriro ateye imbere akomeye tutahereye hasi aho tugeze aho turi icyaha amategeko ya Amerika idufasha rero nuko ibyo bike dukwise byo kwinjira iwabo badatanze taxe nyinshi kugira badufashe bitere imbere bikure nitwakwize amategeko neza bikaguma bikora kumbure tuzoshikira ikiringo tugera ku mahinguriro yavyo atuma bya biguzi vyacu vyongerekana iyo dushoye hariya nitwovuga rero ngo tuzobanza kurondera amahinguro kugira ngo dushobore hariya gutangura ubuhugira tukuze urudandazwa rwacu rutume amahunguro yongerekana. Nsubire kuvuga icarito ikawa muvuga kera twashora ikawa ikawa isanzwe batonoye banikiye igasigenda ibura ayo magunira. Ubu i Burundi bashira ikawa mu masashe, bashira ikawa bakayitekera ikaza yatekeye, ugasanga hano mba muri New York hari aho dusanga icyayi cyangwa ikawa y'i Burundi imanitse. Aho rero hari icongeyeko kumbure n'ibindi rero byogenda gutyo niho amahinguro yokomera akomera, kuko turiko turaduga buhoro buhoro siyo tuzoherako. Nagira ngo kuri icyo rero gihambaye tuzobanza kurondera amahinguro akomeye kugira tudandaze na Amerika, tudandaze na Amerika cyangwa abandi yotuma amahinguro kumbure aduga cyane iwacu. Izo rero ni batandi gihambaye mfate nka kote buyu waje nakoze muri kote bukera nkiri Burundi aho twari tugeze cyangwa tugeze ubu ngira ntitwashoboye kongereza ibi produits za textile zikomeye gusumba kuza zishobore gushora hanze n'ahandi duhereye iwacu canke mu bihugu vyo muri Afrika. Ibyo rero nibaza yuko nukugenda buhoro buhoro tugakura ntituzobanza gukura kugira tudandaze.
Ego ntagociriyemwo ariko ravuga nk'ivyo vya gisata nyene c'amahinguriro kuvyerekeye nk'impuzu ibihugu byinshi se byinshi cyane ariko harimo bimwe bikuramo inyungu cyane iboneka muri Agoa nk'akarorero ka kamazinga ya Maurice akarorero ka Lesotho ivugwa ko ishorera ku masoko yo muri Amerika ibirenga agaciro k'imiliyoni amajana 4 y'amadolari bivuye mu mpuzu. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Fiston uratwumva? Fiston uratwumva?
Ego ndabumva mwiriwe.
Ego, watubwirira indi zina naho amagabiri?
Nitwa Irakoze Fiston, nkaba ndi mu Kamenge Ubujumbura neza na neza.
Ego, ufise ikibazo canke icyiyumviro uterera?
Bo, ni icyiyumviro kuzerekanye n'urudandazwa cyane cyane iya Goa.
Ego.
Uraze igihe Barack Obama yaragitwara Amerika, wabona yuko wari umugambi mwiza, ukabona yuko Afrika ironka ahantu yisanzura. Ariko usubiye inyuma twagenda tubona umenga ni umugambi Abanyafurika umva Amerika irashobora gusa muri Afrika mu gukacu usanga Afrika yoyo nta karusho kanini atari kuronka bijya bintu gusa. Ikindi nacyo nagomba guterera nkereganye amahinguriro usanga abagwiza tunga cyane cyane bo muri Afrika bihutira kujya mu rudandazwa rw'ibiharage rw'ibigori mugabo basanga bari kubazibira ba bantu bafite imitahe mitoyi cyangwa ibayabaye gutera imbere ni hakubaka amahinguriro ku buryo wa munyagihugu afite umutahe mitoyi cyangwa ibayabaye iyo ushobora kujyana muri rya hinguriro muri icyo gihe nta kazi kaboneka na ubuzima bw'umunyagihugu asanzwe ntibuduga usanga buguma ari ahandi mugabo ubuzima bw'umutunzi usanga buguma buri hejuru. Umva rero icyo twahamagarira abarundi cyane cyane abanyafurika nuko bakumva abagwiza tunga icya mbere nibiyumvire yuko ibintu byose bazabikora ibura
murakoze
nacyo rero leta niko yogira umugambi wo kwigisha abantu wo kugira umugambi wo kugira agatangwa bagende kwiga ubumenyi tudafise kugira ngo ya mahinguriro dukeneye tuzoyubakira ubwacu kuko atayubakiye ubwacu nta bandi bazotubakira bazoguma batugurira bwa butare ku giciro gitoyi gose ku buryo uzosanga nituriko turatera imbere nk'uburu mu Burundi ikawa nicyo kintu cinjiza amadevize menshi gose mugabo kati usanga ubutare terari dufise mikere dufise iki tusanga nta madevize menshi atwinjiriza gushikiza urabona Burundi burafite ubutare bwinshi mugabo ntakirahinduka mu buzima bw'abanyagihugu ezana neza mugati bavize rero leta nigire ibanze twiga ubumenyi bwo gukora ibyo bintu bisigure abanyeshuri baronka amabursa cyangwa amakontra basinye n'abanyaburaya cyangwa n'abanyame basinye kontra no guhita le transfert de savoir faire bisigure baturungikirane ubumenyi duhana ahantu ubumenyi mbere y'uko duhana bya bidandazwa cyangwa y'amahirwe kugira ngo natwe dushobore kuyikorera rero umuntu agufasha kugira azokwama gufasha nacyo amaze mbwo umuntu agufasha neza n'umuntu agufasha kugira ngo ntuzosubire kumusaba. Murakoze gose.
Murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku itegeko rya AGOA ryashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryoroheza ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Kuvuga bane bagura iryo tegeko naho babona rifise akamaro, baravuga ko icyimvuro kiri inyuma ya Amerika cyari inyuma ya Amerika imbere yuko ishyiraho iryo tegeko ko kutari gukunda cyane cyanke kuba ifise kumushaha inyungu za Afrika, ko kumbure vyatumwe n'ivyo no kwita inyungu za politique byo bitaje bo politique, ko babona ko Ubushinwa n'Ubuhindi biriko biza cyane muri Afrika aho biriko birondera amatungo yo mu butaka yo guteza imbere ubutunzi bwa buriko butera bwihuta muri ivyo bihugu bibiri Ubushinwa n'Ubuhindi. Kuri cyo ambassadeur Gamariye mu bivuga kwi
murakoze umuhinde ahe Fosene yavuze neza kare icivugo bavuga trade not aid. Araho kwibaza kenshi cyane yuko ibintu bivuye mu bazungu ari imfashanyo batuzaniye, ari urukundo badufitiye, badufitiye urwo rukundo n'imfashanyo kuko nabo basico bizigiye ko kizova iwacu tubaha. Niho mvumva neza rimwe rimwe ingine tuvuga iyo atacuba kuri iwacu ntibazoza kudufasha. Icyo tutishyiremwo ukora iwacu kugira abagire icyo baje kurondera bakironke natwe turonke icyo kuri iwabo. Imfashanyo rero gufashanya ijambo ngiyasi ryiza mu kirundi ryaryoshe mugabo si ryiza kuko ntagufasha kuko agukunda agufasha kuko hari icyo nawe ugukuraho. Niwacu uterereye uno munsi ku rubanza bayiziye ku rubanza ruzokubwira nawe uzomuterera mugakundana umuryango kugira ngo mufashanye. Ni magiriranire rero nta mareta tuzanira ibintu ngo aduhe ko dukunda, atuzanira ibintu kugira nabo baronke icyo bakuraho. Niyo mategeko dufitaniye n'Abanyamerika muri AGOA n'abandi muri les ACPCV muhora mu byumvira ni Europeyene ari icyo bagomba gukura iwacu tuteza kubaha. Rero nicyo gituma twebwe tuteza gukora cyane kugira turonke icyo tubaha, turonke icyo dushora iwabo, hanyuma nabo bashora ibindi iwacu. Urudandazwa rero rukomera kuko rwakozwe amahinguriro kidushobora gutangurira ku mahinguriro ya Nikesha, amahinguriro ya Terera tutararonka bwa bugiye tubwire mushinga ntahe Faustin bugushinga amashyirahamwe bugushinga amayizini nugutangurira aho tugeze rero, hanyuma buhoro buhoro tukagira development yaho tugeze tukunguruza kugira ngo mu minsi izaza mu myaka izoza tugire plan ukuzoronka amayizini afasha. Seychelles mwavuze amategeko yahanye nabo bantu gushora ibyo bintu yakurikiza neza ikabandanya ikura y'inyungu yongereza iguma yongereza. Nicyo gituma rero amategeko kenshi rimwe rimwe kubera ko tuyoza n'imfashanyo atugora gukurikiza nabo akabasha banka kudufasha kuko tutayakurikije. Ni ukwitonda rero hariho amategeko tuba twasinye tuteza gukurikiza nabo bagakurikiza kuko dushoye ibintu iwabo ivyo batwemereye bakabigira bitagenze uko tuzoguma hasi. Nibero yuko izo by'imfashanyo ukwemereye kugushorera ibintu cyangwa gutiza abagufashije mugabo ntabagugabiye abagomba gukora nabo bica kuri wawe.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Thierry aduteye kamo. Thierry irindi zina naho hamagari
ya isakiye fideli mwiriwe
mwiriwe uri he?
Ndamukiriza ni Bujumbura mu Burundi.
Ego.
Ego Fidele je numvise kimwe kintu bavuze ko abarundi bemerewe gushobora gushora muri rino tirahamwe AGOA nakibonye mu nzira zibiri. Iya mbere ni yuko uwiravye muri rusange abarundi batumiwe kugira baje hamwe bahiganwe n'ayandi n'ibindi bihugu n'abandi bari mu bindi bihugu by'iwacu vya Afrika kugira bashobore kudandaza gabikiye imihigano. Ariko ikindi nabonye nyamukuru ni uko biravye Amerika iri kwirondera isoko muri bino bihugu by'iwacu ivyo vyose agateseshwa rumuri kubera ko niyo ifise ubushobozi bwo gushobora guhingura ibintu vyinshi igashobora kubishora. Ariko mu bigaragara ngahe iwacu mu Burundi uretse ikawa canke icayi ibindi dushobora gushora n'ibiki ariko rero ibyo byose ndagomba kubishyira mu kibazo kimwe ngo mani bari zabatumira uko ari babiri uravye ino myaka ihaciye rino shyirahamwe ryari risanzwe rihari simike kandi nibaza ko abarundi bari barigeze no kunari bamwe nagomba ndababaze mu bigaragara ikintu byoba bimaze kungura abarundi cyangwa ibyo byarunguye abarundi ni hanyuma mu by'ukuri muze Fidele uravye iyo bavuze bati wiganwa isoko mpuzamakungu nuko by'ukuri igihugu kiba gifise mu gihugu nyine hagati kiba gifise ubutunzi bukwiye kugira gishobore kugaburira abari mu gihugu hanyuma ibyo bisigaye bishobore kujya guhiganwa urwego mpuzamakungu bwa mu bigaragara mu Burundi niko dufite ikintu cyo gufata ibintu minenego n'ikawe hari ugasanga n'abarundi ntirikirabungura abayirima bobo inyene bonyine ubwabo natirikirabafasha ugasanga ifasha babandi babishora hariya mu mahanga rero niba bwa mbere ikibuze ni kino kintu cy'uko abarundi biyumvamo yuko bashoboye gukora ibintu hanyuma bakabikorana umutima wiyumviriye umutima ugamije gukora ikintu dukarite navuga mu gifaransa ugabe ikintu tubona gishobora kujya mu higanwa n'ahandi ama Fidele harakantu mwavuze muri ya note ya kino kiganiro nabonye mwakantu kavuga ngo isoko turashobora kuhasanga ibintu byaje biva mu mahanga gusa ugasanga iby'iwacu nta kibanza bigifite kino kintu Fidele nibaza ko ari ikintu abantu bakwiye kwiyubagiza bakashyiramo ahubwo ngo dushobora gukora ko dukoze ku isoko hakaba ibintu byinshi by'iwacu biriya bizoheze bitakaza agaciro ariko kandi ni n'akamu ngomba gutera leta ngiye kubiraba leta z'iwacu zifite ku butegetsi zigera ziyumvira yuko abanyagihugu bashize kugira ngo bababonere kure bashobore gushyiraho imigambi y'iterambere muri ibi by'ubudandaje n'ibindi nko mu Burundi dufite kuko abarundi babayeho benshi ku bintu by'uburimyi mvuga kubera iki umurundi no munsi arima kugira ngo gusa aronke ibyajya na byo ntibiboneka bigoranye nagomba rero abategetsi bashyireho politiki yo kugira ngo abarundi bashobore kwijukira muri rusange gushobora gukora ibintu akabikorana umutima witonze ariko ibintu bishobora kugira akamaro abarundi bukabona guhiganwa ku isoko mpuzamakungu kuvuga amashyirahamwe ashobora guhingura ibintu ashobore gutezwa imbere ashyigikirwe muri rusange
murakoze yari Thierry first time mu mwishyure
ubwa mbere hoho ibyo byo kuguma abantu bavuga ibihugu byo hanze ngo bishaka guprofita ku bihugu by'ino ibyo iyo sloga sinshaka kuguma ivugwa gutyo kuko n'ibindi bihugu byara iyo nzira yo guca mu rudandazwa ukamenya ingene witunganya ukamenya icurondera niwe umenya icurondera ukamenya ingene urondera uburyo ukamenya ingene ubukoresha neza mu ntwari ibere ukamenya icyo bugushikana ko kugira ushobore kuja muri ayo masoko haro nk'ibihugu uri kurara muri kahise wasanga nko mu myaka ya 50 nko muri 1900 nkani gutyo wasanga ari ibihugu bya Aziya bikenye cyane gusa ibihugu bya Afurika nk'igihugu cya kure diside muri za 30 na 40 na kanga wasanga mengo gisumbwa na za Ghana na Kenya na za Kenya mugabo ubyukarabu kure diside irakora ba ordinateur kure diside irafite irya shiramu ya Samsung n'ibiki bikora ibintu bikomeye cyane none bigenda gute babigenjeje gute wigintuze watanze akarokeza ko nagira ndakagaruka ko iri muri sukaraba igishobora gushorera mu leta z'umwe za Amerika aragahugu ka profita iyo agoa agahugu katarenza mu buringanire province Gitega gatuye mugabo kariho karakora ibitangaza mu by'ubutunzi ngira no mwimbi wako pibe usumba inshuro nka 10 w'u Burundi Lesotho kingana hamwe kingana cyo kimwe n'u Burundi mu miko kirahe cyaramaze kugwiza nk'inshuro 3 ivyo gishorera hanze no muri zo nyine za Amerika birashoboka ari ibihugu biri kubera birafata uwo murindi nizo turifatira muri mu kivunga hose ari ibihugu biri ko bigorora bivamwo bifata intumbero n'ibindi bizingama kubera bigumana vya bibazo bituma kumbure uburyo n'intwani uburyo n'ivyerekeye imitahe bikinjira ugasanga iyo politika atayi hari rero ntuze rezilita ico no kutarezilita iragoye kuboneka nibaza yuko n'ibyo bavuga ngo by'imfashanyo canke n'iki burya imfashanyo si ibintu byo kuvuga ngo nikuryo umuntu aza gukoma amashi ngo umuntu aza gukubera amashi ngo umuntu amufashe ngo amufashe mu bisanzwe ingene ku isi relation financiere internationale zihe zimeze hariho icyo bita recapito ni ukuvuga imitahe igenerwa ibihugu bikenye cyane iyo mitahe rero nimwe ugenda kwaka ukaka ugasanga uyirishe nko ku cya kabiri gusa canke urishe kuri todentire itangana na todentiri yo kwisoko cyane ugasanga baguhaye umwanya wo kugira uramburuso kabanza kwa nkame nk'imyaka ibiri ati banza umari imyaka utari kurariha cyane bakavuga bati iyi ni dogendo banza uyikoresha hanyuma uzotagura kwishura kiruna nukorosha kugira ibihugu bikenye cyane bishikira imitahe so kuvuga ngo nifashanye abantu babyumva nabi nukorosha kugira nk'ibihugu babikeje cyane biba bivuye nko mu ntambara bikiri fragile bibone ingene bifikira imitahe yo kugira bibi we bavuze bati umuyaga nkuba nkubu ruri dukenye umuyaga nkuba uzukura uja ku isoko kuza kurondera amadovize hanze kugira ubaka ayo mabaraje uja none iyo soko usanze isoko marché finance hari ubu izibye cyane uburundi tugira iki ubwiza kubanza kurondera isoko y'amahera azimbutse cyo bita to concession n'uze credit concession cyane ukarunga vaje mugabo kabuze uti iyo mvashanyo rero ije canka iyo to inji sinje kugira nje mu kono na canke singi ngira ndayikoreshe koko ineza infrastructure nshaka hanyuma ndazi neza yuko bizonduma mu miza bwiza tunga banje batangura kubikoresha ngaca bagaca batangura gutera imbere wumva rero ni ibintu byinshi kandi ugashukendura zurara bati mbe mu mwaka uza twateye imbere gute twashoye ibingana gute mugaba handiho urudandazwa ruri mu bintu bituma ibihugu by'iwacu byotangura kugira akarusho kuko umuntu akuguruye isoko ati nawe ngushorere ngaha nibaza ko abari karagutuma ati kora ntubure aho ushorere ibintu kandi wabikoze
urakoze reka tugaruke ku mirongo ya telefone kandi rifise Vincent uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe utubwire irindi zina naho hamagaye uri
ndiyana mu karere ka Kamonyi hano abita ku Ruyenzi
ni mu Rwanda
ni mu Rwanda ni mu karere ka Rwanda
ufise akabazo canke intererano
ikibazo reka nitumbereze kuri Fostendi Kumana mu mesi ishize nare nasabye ko umwana mutumira nk'umuntu w'umusesenguzi ndimo ndareba muri ibi bihugu ese nkibaza nkavuga ati impamvu Amerika yaba wenda ivuga ati mutange tubahaye iminsi mwibaze kuri iki kuri iyi ngingo mwabamo mwarafashe yo kugira ngo bigende gutya na gutya ndavuga nko mu 2015 ko yafatiye iyo ngingo Burundi kavuga ati mu tubakuye muri ago Burundi bukavuga ati ntabwo nubundi ati nta nyungu twari tubifitemo hanyuma neza ubundi naho Rwanda rikavuga ati nta nyungu nyinshi twari tubifitemo nagira ngo rero mbaze Fratendi Kumana ese wowe urabona yuko nta nyungu ibi bihugu byaba bifitemo ko akenshi tubona yuko uvuga ko nta nyungu bari bafitemo ari uko babakuyemo ikindi umbwire ku bijyanye n'isoko rusange ese urabona bizashoboka bite kugira ngo shoke
murakoze reka bishyure Faustin mu mwishyure
inyungu niyobura kuko kumbure ibitaraboneka kuko ibyo uri kurashora utarabishikira mugabo n'umuntu abapfugura abagutumye gukora ati ehereri isoko riruguruye gerageza nawe ukore uze gushorera ibintu iwacu ku buryo ugwiza ayo mafaranga y'agaciro nibaza yuko kumbure nuko ari umugabane wa Amerika mugabo urabona iyo migenderanire ihora ivugwa n'umuhugu vya Buraya kujya yigeze kubivuga umushinga ntahe ndaruzaniye Union Europeenne na Afrika mbere usigaye wumva ibihugu byose byo muri bikomakomeye bigira imigendere na Afrika ku gihugu kimwe kimwe nka Bushinwa na Afrika Ubuhindi na Afrika Ubuyapani na Afrika ibyo aribyo byose Afrika itegeza kumenya yuko itirondeje kugira ikibanza kuri iyindi migabane ya y'isi nka Asia yepfo ya ZDC d'Est canke iya Amerika yepfo bizabe ingene byagiye bigobotora kugira bishobore kwerekana ico bimaze imbere washaka yabo bazungu batanguye kuva kera n'ubuyapani imbere yuko bumeru ko bumeze barigize ko ari igihugu gikenye cyane muri za miwisa hanyuma umwamperere w'ico gihe yitwa Botswito aragice bita revolution Meiji hamwe ya Japan bikangura bakavuga ati reka tugende tubigire ko mugabo tweme tumudere imitahe baze batwire mugabo udice uri kurarondera hari intango rero intango ibigoye nyene ugenda ubona ngo ntacho maze mugabo n'ugenda uramenya ingene wiha kugaciro kugira iyo soko ugende uragira icyo ishorerako ni politike rero ugira ifatiye ku bintu byose intwari bereye kurondera uburyo abagwiza tugabiriza imitahi wawe wamubona n'ibyo by'ubushinwa canke n'ibindi urasanga imitahi ivuye muri bijya bihugu bitunze igiye nyene nko mu bushinwa bagakorera ibintu mbere ugasanga ubushinwa buriko burabishora kandi urumva harimo ibintu by'amayeri mugabo rero ni y'ubudandaje no kumenya ingene umuntu avifatamo mugabo rero nk'igihugu kibuze kiti nshaka gukingira nk'izi za industry textile nk'u Rwanda cyangwa n'ibiki byo nabyo birava kuri sovereignty y'igihugu bwigenge bwa tuti turavye n'uno mwanya tugatwaye dukingire uyu mu w'ibi bidandazwa kugira tubone tubiteze imbere ku mburi dusubire tunegose yuko byoheza bigatuma umasoko mpuzamakungu bishobora kuduteza imbere ubundi nk'Uburundi bwobwo ufisi yo kawa kandi kawa ariyo co kimu ca mbere abarundi barata umva bakuri ama droit de douane kugira ishuri riri hanze uwo buragute igenda ugira ucuga kigira ngire politike noneho ituma na wa munyagihugu ari nikawa akagira bahinduka ivyo rero bisho ija mu ntwaro yiwawe ingi dufata za reforme ingene utunganya ivyerekeye guverinanse ingene politike z'igihugu zija mu ngiro ingene muzikurikirana kugira abashaka kuzona nari nk'igiturire cyangwa ikibabikora mpaka kuvuga icyo ushaka gushika ko ubyishikire nje ituma navuze yuko hari ibihugu biri munsi ya mikoro y'abarundi usanga byarabishitse ko none nka Lesotho imaze gushora nk'imiliyoni hafi na mirongo irenga amajana atatu muri Amerika ku bintu by'impuzu muzi kote runyene kera yigeze kuba ibica bigacika ngahanye munabyibuka aho ibironko ibidari kera ari ibidari muri za 90 kotibu ugasanga abantu ko barambara ibitambara bya kotibu ngaha igisirikare kigakora impuzu za kotibu kigashora n'impuzu z'abandi n'ibindi bajeje umutekano muri aka karere nibaza yuko Afrika irafisa itegereza kwifata ako kantu ka engagement ko kumva yuko itegereza guhindura ingendo kabisa kugira iziraronka inyungu muri ibyo bintu byose aho abantu bayihaye opportunity
murakoze
nagwaye opportunity
ego Cedric adutaye kamera twumva
yego ndagize mwiriwe munyamakuru
mwiriwe watubwire n'izina naho amagaye uri
ni twa irakoze namagaye ndi mu gihugu cy'Uganda hirya patentebe
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
intererano hamwe no kibazo mbaza uyu mutumire ndagize mwiriwe yako bafite ndi kumana
arabumva
reka mpere ku ntererano nagomba kubanza kumushimira ku kuntu ari mu bantu b'abasesanguzi kandi batushikiriza cyangwa bavuga ibintu tubona ko bishobora gufasha igihugu cyacu ama nagomba nje ndamubaza nti burya turavye muri aka karere turimwo Uburundi twoba turi mu kukurira no tuvuga twaba turi ku rugero kwa kangahe turavye ubutunzi ndavuga neza turavye muri East Africa haturi ama cyangwa ngira ngamaza kandi kamaza kagira kabiri kajanye n'icyo muri Afrika hoho twoba turi ku rugero kwa kangahe hama iki kandi kabazo nagomba namubaze ndumva ko keshi akunda guhanura akunda kuba kubonera kagohe ariko mu bijyanye n'ibyerekeranye n'ubutunzi yoba izi mpanuro aduha cyangwa atanga ku banyamakuru cyangwa ku radiyo yoba akorana gute cyangwa yoba avugana gute n'umushikiranganji ajejwe iby'amatungo cyangwa na premier vice president Tumengo ntihenze Mengo niho batwarwa avugana gute izi raporo yoba zibaha akagagohe abonera abantu ku mamedia yoba abasanga nko mu biro cyangwa barafite ayandi ma audience bagirana
reka bishure
yego nico nagomba kumubaza
murakoze umwishure Foster
ewe ubwamira bajije ngo kibanza cy'u Burundi muri ku byaka karere community african community no vuga yuko ikibanza cy'u Burundi kabisa Burundi n'icyo gihugu vrema kiri nyuma uravye no fatira nk'ibi bya marché commun uravye nk'ibi bya marché commun byo guhanahana ibidandazwa hagati muri community african community ucugendura bati mbega none buguriye amasoko aha muri aka karere ibihugu byabyifashe mu gute nuko rutusanga u Burundi buri mu bihugu ahubwo byaciye byongereza cyane ibyo bigurira muri ibyo bihugu gusumba ibyo bashorerayo donc duca tugurira byinshi muri ako karere gusumba ibyo twebwe twoheza tukashorerayo urumva ibyo biba bigaragaye yuko haba akantu hagahaze hama n'ibindi duhora tubona rimwe turetse ibyo by'ubutunzi buvuga ngo PIB parabida umwimbo ku banyagihugu aho usanga u Burundi ariko bukiri mu 300 abandi bose barenze 600 urumva ni nk'igihugu kiba kiri inyuma kwa cyonyine n'ejo bundi muri abarukira rugendo turisme uravye nk'amafaranga y'agaciro dufate ava muri bya turisme urasanga ibihugu byose byo muri aka rero u Rwanda Kenya Tanzania n'ibindi ugasanga birakura mu maturisme imiliyoni nk'300 400 aringa ayo ugasanga ngana n'aya mafaranga twe dukenera turiko turarondera ifashanyo mu gushyira mu ngiro zimwe za PIB zimwe zito za CSRP ugatusanga twebwe natwe nko mu 2014 ugasanga mu abarundi amadovi dukura mu bya turisme ni munsi miliyoni 5 icyo gihugu cyonyine kija munsi y'imiliyoni 5 ibindi bigize miliyoni 100 kiba kiko kiziriki twe ikubita gati twe kandi nyine twibaze kubiriki noneho rero nizo muri zo ariko ndavuga nka yire muri iradana cyane isukari birazwi sinza haba hiteri imbere ukaraba nk'iyo sosumo y'iwacu iyo sosumo y'iwacu imaze kuboneka usanga ni isukari turiko turasubira kuyikura hanze dufise sosumu iyo sosumu yokabaye yarakomeye tukayimita ikagira gute tugahera kuri iyo sosumu tuti ubu rero tugira tugira isukari iryoshe ikwira muri aka karere mbwa n'ubu porodigisiyo ya sosumu isubira hasi ugasanga isukari kugira umurundi ayinywe turinde gusekuja kuzana iyindi sukari hanze nizo n'ibintu bibabaje kubona ayo mashyirahamwe nyine ya mbere yudufashe gufatira ko nigeze kuvuga kotebu kera barayizi mushinga ntahe ndaruzaniye akiri ino mushikiranganje muri za 90 barazi kuti ubugeni yahora iza kuronka agashimwe iza Madrid kuri karite y'ibitenge turafise ibizibigazi byose iki hari ibintu rero byinshi u Burundi vyembuna umengo dusabaye ko kandi yudufasha gutera imbere nayo muri Afrika wo nyene n'u Burundi uravye bimwe bya PIB parabita nibwo buri nyuma hanyuma kuvuga ati turabiyaga nabo bijejwe turabiyaga gose abe turi baterera gusa n'ukumuntu aza kuzaramenya ati hageze gufata ingingo aho bishobora kuba bigoranira ubu n'ibihugu byinshi bisigaye bigira nk'ibi bita zone economique speciale ibihugu bikize zone economique speciale usanga inganda zigwira ku munsi zikagwira ku munsi mugabe yo mu Burundi twagize ejo bundi ubu nta na kimwe kiratangwa gukorwamo haragaragara nk'abavuga ngo yo mu Gatumba nta barabara nta kintu bijaje kiraboneka urumva rero haracariho ingorane urazi n'imitaha abagwiza atunga binjiza muri bihugu by'iwacu hanyuma ari ikindi kintu nagira mvuge ni uko biriko biragaragara aha muri Afrika ejo
munyarutse
jewe ndiye ntereza cyane ku iterambere rya Afrika cyane ibihugu biriko biratera imbere muri Afrika si ibihugu bifise izo mine cyangwa ama peteroli muri kwasa usanga ari ibihugu biriko biteza imbere intwari ibereye izo za iri morise ni ukwitunganya amagwiza tukabakiza imitaya ugategura ibintu neza ibihugu biriko biratera imbere kwa sanse za Botswana izo za iri morise izo za rizo tuko turavuga n'ibindi bihugu biriko usanga inyene guverinanse ariko barayiteza imbere mu kwatira amagwiza atunga iri kirashigikira cyane naye ahandi hoho turahana imbibe n'ibihugu nka za Congo byuzuranye ngira amaminera ameze gute mugabo ugiye ukaraba za Centrafrique hari inzahabu hari iki
tubandanye
biriko biradushikana
umuntu
ukwibaza rero none abanyafrika tuzihanura ryari tuzikubita agashi ryari kugira twihiteka nk'ibindi bihugu biriko biriya kandi byari inyuma yacu muri za 50 nigeze kuvuga nk'ijya kore diside idana za maordinateur kandi mu 50 neza PIB ya kore diside yangana n'iya Kenya
nagana
ubu kore ya diside ubu iradushorera maordinateur ingana n'amatelefone n'ibiki
murakoze
ni ibintu rero umuntu ashobora kugenda akibaza za Amerika Latine zose wana za Brazil ngene ziduga ziko dera puissance ugasanga ziko ziraduga murashobora kweza none ni kubera iki Afrika ari igumi inyuma
yego
muri wasinduka usanga rero Uburundi buri muri ivyo muri Afrika ahubwo byo bigumi inyuma cyane gose hazi twanze kuvuga Afrika yose muri rusange mbwa munyuma kacara u Burundi bwacu nibwo dukunda nico gihugu cyacu cyatwibaruye
Teka tubandanye Jean Bosco aduteye akamo Jean Bosco ufise icyumviro canke ikibazo
cyongira se ni kibazo
Yego
ariko ubwo nanyerekanye rero kuba ndabana amasaha ariko nge ndiba ndamubaza se kubona nyine nkuko yabivuze koko ibihugu nyine byacu bifite nyine iyo sovereignty ariko noneho abanza avuga ati twe turimo kugira dutera imbere ago ibihugu byacu biri developed ibyo bihugu byo ya Amerika hehe byose biduhereza iyo idufinansa wakabanje ukaruka kuguti se rero magiye no bose ndimo gushaka kugira ngo ntere imbere ese bo bagira gutya ibindi barimo kunsaba yatuvuge nka mu Rwanda nk'urwo rugero bavuze ibyo cyangwa ibyacagwa eske Amerika yakubwira ati we no bivanaho Burundi tuzagufatira gutya ibyemezo amafaranga cyangwa gutya kandi uziko wagufinansa ese uba wumva wenda ko icyo gihe ayo mafaranga niba yakata wenda wowe ugakomeza uwo mushinga wo kugira ngo ukomeze ukore iyo myenda eske uba wumva yuko mu nyuma wenda ayo mafaranga baguhezaga atazagira ingaruka wowe ukomeje ugasanga wenda ugakora iyo myenda aho uba wumva yuko abaturage bazaya bagura bazakuza ya mafaranga runaka bagufinansaga wenda nko muri Amerika akabanza akareba kuri icyo kintu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nko muri ibyo bihugu bindi bigiye bitandukanye bakaba bategeka gukora ibintu ibi n'ibi mwakanga kubikora bo bagahita bakateza nkunga ese ni gute umuntu ashobora kwiyangaja kandi abona ko bizamugiraho ingaruka icyo kintu nacyo agerageze kuba cyakisobanura aho numvishije ari umu expert mu byerekeranye no gusobanura ibyo ngibyo
yego murakoze Faustin muri make mu mwishure
avuze ati ngirangerageje kumutahura nuko avuga ati uwo kuyangaje gute kandi bashobora mu nyuma gusura kugufatira ingingo kumbure bitameze neza ariko icyo nagira mvuge mu bintu by'urudandaza harabanza kuba ikintu bitaganyaganya ganyaganya no kuvuga iki muri yaranje mukaza munagira imigenderanire kuburyo nawe ugira ubona icyo hakuye kuko naho uwo munsi yo gusumba igice hakuye ubwa mbere uravuga ati kizima nanjye mvuye ngaha ngashikaha kuko mu ntumbero zanje nibyo nari nifuzaga ushubwira ukavuga ati none ubu nyimba naho arashora aya matoni angana gute iki kidandaza unashoya yangana gute ndega mu mitahe yinjiye kugira ntangure kubikora yinjiye iyingana gute ubwo ndiko ndaprofita ivyo ariko byose ndabi gihugu kiragumana ubu ubwigenge cyangwa ubusugire mu Kinyarwanda ni igicuko kugira avuge bati aha turabona kumenya inyungu zigira zigende ivyo ntibitaka ntibuza yuko igihugu agatema kivuga kiti ahaje namara kwinyungu zane zigira zigende kikamanza kikabikisubira iyo ngwano yo irakunda kubaho njya n'umwumva yuko nk'Ubushinwa na Amerika biri muri utu ukazumva na Amerika iravuze ati twari twasenyeraniye muri akordo libre change iyi ni tugira tubivemo izo ngwano z'ama mbwa ubwiriza ko ufite daboro abahinga bakomeye bagutuma ubona inyungu uri kubaronderayo bakagutuma ubona n'inzira ucamwo kugira ubironge kuko kwinjira mu mugambi wose yaba integration regionale canke ibi byo gufashanya mu bijanye n'urudandazwa z'amago canke akordo partenariat economique nk'iyo bagiranira na Union Européenne kuvinjiramo ni kimwe kumenya inyungu nayo ngene uyikuramo ni kindi tunarekero n'ibi n'ibyayi no muri East African Community ni kwa kundi erega n'u Burundi muri East African Community so kuvuga ngo buranganye ingufu na Kenya Kenya santunye Burundi none ni gute Burundi bwipanga kugira buri muri East Africa Community bumenye ingene naho bugira ico buhakura mu kongereza nye bushora no kugira amadovida ashobore kwinjira iyo rero ni ngo organization y'interne y'igihugu mugabo itabutakariza ubusugire itabutakariza ntuze ico no kwita independence ubyigenge mu gihugu cyacu mu kirimi cyacu
reka tubandanye
none je ko ndi gihugu kanaka imitahe mpuzamakungu ishobora gushikira imeze gute kuko n'imitahe irazimye hari ibihugu bija kuri marché financier
ushaka kubaka nk'amabarara akomeye wamfifashanye ko wamfifashanye uja kuri marché finance none marché finance urafite uburenganzira bwo kwishika ko unavuga ati none ko je ndi gihugikenye nzo kubaka amabaraje gute nzo kubaka ibiraro bikomeye
reka tubandanye
amahera hanze none uyaronka gute uco yigiyo strategy ingene uyaronka kandi ukavuga ati nzoza ndava gute kuri stade yo kondera imitahe izimburutse ku masoko azimburutse nja kumitahe izimbe
reka tubandanye
ni nko mudandaza ari wese aha
ego tubandanye Faustin
mu caro mu Rwanda cyangwa mu Burundi ashaka kuvuga kuti hari ishira hamwe bitanga imitahe ku banyagihugu bakenye iyo mitahe mu gusubizwa waronse mutahe ugasubizwa
ego tubandanye Faustin
kugira utangure kuriha uzori hati imisi ni
ego
harabishobora gufasha rero nabandi ukatwereka turi here ngaho boro boro hanyuma nitwikomeza hazogirije tugira ijambo gusumba
ego reka
tuzikwisugira ijambo uri kuri ikomeza mu by'ubutunzi
Faustin tubandanye
ubundi byushora
ego reka tubandanye umwanya ugiye kurangira ego dufise ubundi duteye ka mu Barthélemy uratwumva
ndabumva cyane
ego munyarutse ari kibazo cyane icyumviro
nagomba mvuge ikintu cy'ingererano
ego
nkuvuga iyo turaje ndari wacu mu Burundi ubona ubutare baragura bakabutwara hanze kandi ahanini hani nibujya nagomba gusigishirikira uyu muntu wo mu Kamenge ivyo yavuze byari byiza yuko bubuza n'amahinduro ngari wacu mu Burundi dufate nk'akarorero aha hakubya i Rwanda amatera bito yubaka mu Burundi nihaza kandi ahindurwa hano nyine ku mipaka ahanyine mu mpaka ya hafi y'i Burundi kandi ibyuma abayakoramo byinshi biva mu Burundi ibyo tukabigura amafaranga menshi ibyo byuma bahinguye kandi babihinguye mu byuma byacu n'ibindi ubu butare batwara hanze barabutwara bakabuhinguramo ibyuma tugahinga tukabugura ibyuma tukagura amafaranga menshi ahanini handi burya umuntu wakwigiza umuntu ku gisi wamwigisha kuyiroka nizo rero abahungu bacu nabo bakobwa bacu biga basohotse hanze nuko ubumenyi bize hanze buza kubukorera hano mu Burundi
urakoze
amahinguriro agwire nibadako Burundi rwashobora gutera
murakoze
nuko ibyo bintu byari
murakoze Ambassadeur Gamaliel tusanabibagiye ariko imbere kurangiza dusigaje umwanya mutoyi nashaka kubavuga ko umugambi wa Goa ushobora kuzosenya amahinguriro muri Afrika kubera ubukomezi bwa Amerika n'ibigandazwa byabwo bizokuzurana masoko yo muri Afrika nabavuga ko uravye kenshi usanga ama company akomakomeye ama societe akorera muri Afrika y'abanyamahanga ari yakora inyungu cyane muri Goa niki yacokogwa muri make
yewe icyo nibaza yuko iyo bitunaniye uko nokwirema yuca meka tuguye amarembo ngo dushore y'ibintu yare kuri igihugu cyacu cyangwa ibihugu byacu kugira ngo abantu biwacu bashore y'ibintu kireti bishore hari hama ministeri ashinzwe izo bintu muramba barira cyo no bota ni hari kindi byane mu mitiza kuvuga n'abatekinisi babikora le technicien du commerce barati ishu ibazo byose twamye tuvuga tudashobora kuronka twebwe uko bivuze ubuhinga analyse utuma tuvuga yuko icyo kenya kimwe atari kibi atari cyiza hanyuma twatumira rero muri commerce hari abantu bakora icyo gusaba iyumvira uburyo bwo kwishura ingene bije muri aya marembo hari habadandaza bashinzwe gukora byo nyene kubishora kubidandaza la chambre de commerce est importante muri deba y'ibi bintu igihe rero chambre de commerce ukuvuga abadandaza amashyamba yabo ministeri ishinzwe politike kudandaza ibyo bintu ikoze politike zikomeye ikarabyo nyine twobigenza leta ikarondera uburyo hagati kugira ngo twinjire ayo marembo kwa marembo yuguruye duteza kwinjira ndabakarorewe amashugwe yo muri Kenya amashugwe ivyatsi amashugwe birurangiranwa abatekera amashugwe ashora iburayi
ego muheraheze tugiye kurangiza
ipiripiri y'i Rwanda yitwa kabanga yansanga muri Cote d'Ivoire ndumisanga aho muri Amerika nukuvuga rero ibibazo ntitwibaze ngo tubyishure ntidufise ubuyobyishura nukubaza muri ministeri du commerce abantu bategerezwa kubikora iminsi yose na chambre de commerce zira kubishyira mu mbiri iminsi yose ingene bo kwishura ivyo bibazo niho tworonka inyishi tomoye
murakoze cyane hari mu kiganiro muri sanga abatumire Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba ambassador w'u Burundi mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba bamugisa gara cyane New York ngaha muri Amerika muri iki gihe na Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parsem nijeje gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira abashikira iterambere rirama ari Bujumbura twari ko tuvuga ku mugambi wa AGOA n'inyungu ushobora kugira ibihugu byo muri Afrika bifise kurikuramwo inyungu dushimire rero abaduteza amatwi namwe mwese mwashoboye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro kugira ibihe byiza.
Bandanye kumviriza radio ijwi ya Amerika.